Izo mpunzi ziserukira zindi n'abarundi 15 binjiriye ku rubibe rw'Uburundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi, Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza Go and See aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu vyifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari, gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika kuri uyu wa kabiri nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intoragate mu gihugu Nestor Bimenyimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko icatumye yiyumvirwa uwo mugambi ari uko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane.
Twagize inama turabona ko ibitigire by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cane. Twavuye ku bantu 700 kuri konvwa tugira kandi konvwa ziri mu ndwi, tuva ku bantu 1800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Se turabona ko bicaye amakenga. Niho rero twavuga tuti abo bantu kugira bahunguke nibaze birabire mu gihugu ngine hameze. Haje intumwa z'abantu bahunze bari mu makambi ya Nduta baherekejwe na leta ya Tanzania, bamwe bo muri leta ya Tanzania hamwe nabo mushyirangwe mpuzamakungu HCR musanzwe muziko ariryo njewe gutahukana impunzi. Mu nyuma hazo cabe ikindi bita come and tell.
Nka bose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanjwe ko bazotemberezwa mu gihugu cose kwirabira ingene umutekano wifashe ivyerekeye agateka kazina muntu, amatongo n'ayandi matongo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemwo ntibashima ico gikorwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama, gutyo ko bizova muri urwo rugendo batazovyemera.
Hanyuma abantu barungitse abandi abantu niwabo bimbonera kuwe kutumva bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama, nta n'uburyo batorewe.
Igifunga mu Bugesera zimwe yahunze naho yavuye kugira ngo ashike ku icumu ngende dusanga dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi abo bita bande kambi. Abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda.
Bitekanjwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire intahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Mu kibano n'ukuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburaro. Igisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka, isanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Naho ubundi hoho batatugarukiye ko inzu iza kutwica.
Ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkaja mu ishyirahamwe nza ndazizanya ndose 500 nkayabika hariya ari ikintu nkeneye, nkagenda nkatora ingurane bakangurana hanyuma nkatoriha.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kw'inyuma y'urwo rugendo ibikorwa bigamije kuzitahukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONI ribitaho n'igihugu ca Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato.
Aha rero amakenga ni ukurumba aha bashe bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka, basanze hariho umutekano, hari amahoro, urumva ko ari ingorane. Aha bagiye kuduha igiti nyene batubona bace badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Rero mu ijambo rimwe twebwe inkuru twakiriye nabi cyane, kuko twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi turatizwa twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'abarundi izirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'indwi. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ku bari barahunze mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri no muri mirongo icenda na gatatu mu ikambi ya Mutabira. Icakurikiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nuko igihugu ca Tanzania caciye cugara amakambi yose ayandi arasamburwa maze abari muri yo batahukanwa ku nguvu nk'uko impunzi zari zarahunze ico gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zibivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.